Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nirinahazwe. Mu Burundi abanyamahinguriro batanguye iminsi itatu yo kuraba ingene ico gisata cokomezwa.
Mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu bakabona n'ivyo bokora.
Uyu ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yariko yugurura urwo ruganda rw'iminsi itatu. Banyene amahinguriro bo bavuga ko bakidindizwa n'utugorane muza kumva handi hato. Umushinga mateka wa Amerika yasavye perezida w'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. U Rwanda rwo ruvuga ko ubutungane bugomba gukora akazi kabwo kuko bwigenga. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mu be hafi ya maradiyo yanyu. Perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron yanduye virusi ya corona, naho Ubushinwa bwiteguriye kwakira mu kwezi kuza umurwi mpuzamakungu uzokora amatohoza ku mamuko y'ikikiza. Thomas Kamirindi ni vyatubwira.
Guverinoma y'Ubufaransa yabinyujije mu itangazo ivuga ko Macron yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso bya mbere maze abaganga bamupimye basanga koko yarafashwe. Itangazo risobanura ko azaba mu kato iminsi irindwi ariko ko muri icyo gihe azakomeza gukora akazi ke ariwe mu rugo. Perezida Macron abaye umwe mu bategetsi bo ku isi barwaye COVID barimo Perezidant wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, Perezidant wa Brazil Jair Bolsonaro, Perezidant wa Algeria Abdelhamid Tebboune na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Hari n'abandi yahitanye nka Minisitiri w'Intebe w'Ubwami bwa Eswatini Ambroise Dlamini na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Burkina Faso Marie Rose Compaoré. Hagati aho OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iratangaza ko izohereza itsinda ry'abahanga bayo 10 mu Bushinwa mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi gutaha gukora anketi ku mavu n'amavuko ya virusi ya corona. Bagomba kureba uko iyi ndwara yadutse, aho yadukiye n'uburyo yakwirakwije. Abashakashatsi bavuga ko virusi ya corona yadutse bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan hagati no hagati mu Bushinwa mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'2019. Kuva icyo gihe COVID-19 imaze kwica abantu barenga miliyoni 1,600,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga imbere y'ibindi bihugu byose n'abantu barenga 300,000 COVID-19 imaze kwica.
Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yahakanye ko hari uruhara yagize ku vyerekeye uburozi. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny yahawe Fidel Niyongabo abandanye.
Perezida Putin yateye ivyatsi itohozwa ryakozwe n'itangazamakuru ryadomye urutoke ku bagize uruhara ku isumu yahawe Navalny. Amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru avuga ko vyakozwe n'abajeje umutekano w'igihugu. Mu vyo yatangaje mu kiganiro yamaha abamenyesha makuru k'umwaka utashe, Putin avuga ko ivyatangajwe n'ibinyamakuru ari rementanye. Yavuze ko Navalny atarahambaye bihagije ku buryo yari gukorerwa ibintu nk'ivyo, ko gusa yafashwe mu mugongo n'inzego zijejwe iperereza za Amerika. Navalny yakizwe n'amagara ku itariki 20 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka igihe yari mu ndege mu kirere cya Siberia mu gihugu ciwe. Yajanywe mu bitaro yataye ubwenge mu gihugu c'Ubudagi kugira avugwe iminsi 2 inyuma yaho. Ibigo bigirisha ibipimo vyo mu bihugu vy'Ubudagi, Ubufaransa n'Ubusweda vyasanze yahawe isumu ikoreshwa nk'ikigwanisho cicisha imyuka citwa Novikok cakoreshwa mu gihe c'Abasoviet.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose bahejeje kudushikiriza, yose mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vowa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vowa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. turahera ibujumbura mu Burundi hatanguye ihayanishwa ry'imisi itatu yerekeye ibikoregwa mahinguriro yo mu gihugu na muza makungu salon industriel president Evariste Ndayishimiye ajyugurura yamenyesheje ko leta yiteguriye gufata mu mugongo mahinguriro abafise ayo mahinguriro nabo bamubwira ko bagifise utubazo tubadindiza mu kazi kabo inkuru ya mgenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
muri duhuriro ry'abagwiza tunga bafite amahinguriro yiko rirabera mi hoteli Club de la Tanganyika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variste Ndayishimiye yamenyesheje abari bitabiriye igihuriro ko atagihugu gishobora gutera imbere kidafite amahinguriro yifashe neza yamenyesheje ko leta ikirakora ibishoboka byose kugira abashaka gushinga amahinguriro boroherezwe mu ntumbero yo gukora bunguka Evariste Ndayishimiye arashikiriza ibimaze gukorwa na leta y'u Burundi
leta yo yarakoze ukwishobora kugira ngo ishyira bene gihugu ku kivi kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronge ibyo mushobora guhingura twakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo bene gihugu tubegiranirize mu makoperative kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga leta kandi yagerageje kwagura akarere kugira ngo ibyo mwahinguye bironke isoko leta kandi iguma ishyiraho amategeko yorohereza abagwizatunga kuko namwebwe mutegereza kubona yuko mufise umwizero mu byo mukora
kugira rero icyo gisata gitera imbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi arafise ibyo asaba abagwizatunga n'ibyo abahanura
mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cyacu bakabona n'ibyo bokora rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze ntongera nkabasaba kandi uko abagwizatunga mutoca ku ruhande rumukore ibihingurwa bitagira kanovera kuko dukeneye ko mukora bishobora gutuma namwe mujya mu mahiganwa mu yandi mashyirahamwe y'akarere ikindi no hanura nuko abagwizatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba
umuhinga mujyanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko mu gihe umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro akora uzo butaraboneka amahinguriro yo mu Burundi azogumana ibibazo kandi ariyo yari soko giterambere
hari haratanguye umugambi wo gushyira ico bita politique nationale d'industrialisation umugambi w'igihugu ujanye n'ingene amahinguriro vyo kugwa byose kuraba ubushobozi ingene bw'amahera yoboneka ibisata vyo Burundi bwoshiramwo valeur ajoutée ibisata vyo tuba amahinguriro mu Burundi acakomera kubera yobakorera mu hantu twosha dufisa kungu ko gusumba akabirya subye abandi byose bakabiraba n'ukura yuko bijya bya controle de qualité urabona hariho ibisate byabera ku bintu byahinguwe bijyanye n'ibikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbura ibidakwije ibyangombwa bidashobora no kuruha amasoko bijyanye no kugwiza amahinguriro utabyitondeye urashobora kubihomberamo ugashyiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu byangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu ubuzima canke
na bene amahinguriro bamenyesha ko hakiriho intambamye zibabuza gukora batera imbere Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi aragaruka kuri zimwe zimwe
igisigaye gukorwa n'uko hari umuyagankuba atari mwiza umuyagankuba nawo bikaba biva ku bintu by'amarine de transmission bimwe biriya insinga zitwara umuriro aho tubajije muri za jide zatubwira yuko ibyo bintu biko birihingwa kugira ngo babihindure ibyo nabyo rero bica bituma amamashini dukoresha ashobora kugira ibibazo twifuza kandi tubibaza yuko icyo rero kibazo bizotorenyisha Burundi ku byerekeye amafaranga y'agaciro nibyo sagasesishwa rumuri amahinguriro akenera cyane amafaranga y'agaciro kugira ngo agure ibyankenegwa kugira ngo amahinguriro ashobore gutransforma kuronka bya politini ikibazo n'ikiratorenyisha Burundi mugabo ico no bemerera nuko mu mafaranga y'agaciro ari mu gihugu abantu ba mbere bafise amahirwe kuronka amafaranga y'agaciro kubwambere na mbere amahinguriro arimo
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko habaye urunani kuva ku mitumba n'amashyirahamwe azotera imbere niko kubwira abo bene amahinguriro ko okwitegurira guhingura ibizova mu makoperative y'abanyagihugu ari ku mitumba 2000 339 gize Burundi aho buri koperative yahawe na leta imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira zigwize umwimbo. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Umushinga mateka Caroline Maloney wa Amerika yasavye u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. Geoffrey Mutagoma abitubwira ibindi kuri ino nkuru.
Urwo rwandiko rwashyizweho umukono n'umukuru wa komite ngenzuzi mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite Caroline Maloney. Komite abereye umuyobozi igenzura imikorere rusange ya leta ya Amerika n'imiryango mpuzamahanga ibarizwamo, ruvuga ko leta y'u Rwanda yakoresheje uburyo bushishitse gushukashuka no gufata bwana Paul Rusesabagina, bityo ikirengagiza inzira ziteganywa n'amategeko ya Amerika zerekeye gusaba no guhererekanya abakekwaho ibyaha. Ruvuga ko ibyo byishe itegeko rya Amerika rigena inzira z'uko abakekwaho ibyaha birimo n'iby'iterabwoba bagomba gukurikiranwa cyangwa bagahabwa ibindi bihugu bibakurikiranyeho ibirego nshinjabyaha. Uwo mudepite avuga ko mu myaka 20 ishize Amerika yohereje mu Rwanda abantu 4 bakekwaho ibyaha, kandi ko izohereza abandi 4 nibarangiza ibihano byabo muri Amerika. Bityo ngo kuba leta y'u Rwanda yarirengagije ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu byombi igafata bwana Paul Rusesabagina mucyo yise gushimuta bitishe gusa amategeko ya Amerika, ahubwo bigaragaza icyizere gike leta y'u Rwanda yifitiye mu kubona ibimenyetso simusiga bituma bwana Paul Rusesabagina afungwa. Urwo rwandiko kandi rusaba u Rwanda gushingira no ku mpamvu z'uburwayi bw'umutima n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Rusesabagina wahonotse uburwayi bwa kanseri asanganywe rukamurikura cyane cyane muri iki gihe cyorezo cya COVID-19 gica ibintu gishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Caroline Maloney yagize ati, nk'umwe mu badepite b'inararibonye kandi uri mu itsinda ry'ubuyobozi bw'abademokrate, ndashaka gushimangira ko inteko ishinga amategeko ya Amerika umutwe w'abadepite ishyigikiye bikomeye bwana Rusesabagina, kandi ko dusaba leta yanyu kumugarura vuba na bwangu kandi ari muzima. Mu gusoza, uyu muyobozi yemeza ko bwana Rusesabagina ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ishimwa ku rwego mpuzamahanga, izwi kandi kuba yararokoye abantu 268,000 muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Asoza yongera gusaba leta y'u Rwanda ko ku nyungu z'umubano mwiza wayo na Amerika yamurekura vuba na bwangu ikamusubiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umurwi ntagondwa zitirira idini rya Islam Boko Haram umaze imyaka 18 ukora iteragwa mu bihugu bitandukanye vya Afrika yo hagati mu burengero na Sahel, wariyemereye ko ari wo wanyuruje abanyeshuri b'abahungu barenga 300 bo kwishure ryisumbuye ryigisha ubumenyi bwa science rikaba rinegukira leta Nigeria. Iryo shure riri mu karere kitwa Kitsina kari mu ntara ya Kankara ryatewe kuwa gatanu w'indwi iheze. Mu kiganiro maze kugirana na Fiacre Munezero ari Maiduguri muri Nigeria ahavukiye Boko Haram, akaba atwara iradiyo yitwa Radio International Ndalason yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane cane ibiguriyemwo Boko Haram, hamwe na Ambassador Frederic Gateretse Nguga atwara igisata kijejwe gukumira amatati mu muryango umwe bwa Afrika Union Africaine, basiguye ivya Boko Haram. Ambassador Gateretse ni watangura vuka.
Umugwi Boko Haram ni umugwi wavutse mu 2012, uwundi bavuga ko ari umugwi uri kurwanira iby'idini rya Isilamu, gukurikiza ibya Isilamu. Mugabo uko imyaka yagiye iragenda, bavuye muri Nigeria bajya muri Chad baja muri Niger, urumva barafite yo n'abantu bashyigikiye muri Cameroon hamwe bamwe. Mu by'ukuri uyu mugwi wonyine ukiri umugwi wonyine urwanira ibintu by'idini, ni n'umugwi twe tubona umenga ni nka mafia ukuntu ikora, kandi bafite ababashyigikiye bamwe bamwe bari mu nzego. Mugabo bose ntibiyumvira kimwe, hariho abakurikira iby'idini, hariho abakora ububandi n'ubudandaji n'ibindi byose. Mugabo hakaba rero n'abandi bafite icyabatumye bajyayo muri uyu muhari. Icyo kintu rero cyatumye bajyayo benshi baravuga yuko aho bava baribagiwe na leta, bakavuga yuko hariho ama injustice byatuma abantu biradikariza hano bakajya muri uyu muhari. Ibyo rero bavuga kuri uyu muhari, mugabo n'umuhari by'ukuri ubona yuko hako bogenda barabatuza batuma ingumu zabo zigabanuka, ahubwo uko umwanya gumugenda niko bamwe bakomera.
Ego ukivuka uyo mugwi mu 2002 warugizwe ahanini n'abantu muri Nigeria gusa canke bari bavanze abaharanira ico bavuga ko ari idini rya Kiislamu no kumikorere yabo ikazi?
Ukivuka bari abantu bo muri Nigeria,
mugabo buhoro buhoro harajamwe nabandi igituma ibitigiri byabo byagiye biragwira ni kubera iyo bigwiyitera bwoba hariho igitabo bakurikira cyitwa Management of Savage Dream igitabo cyanditswe n'umuntu witwa Booker Naji yari mu ijorodo wa Al-Qaeda yababwira yuko ahantu hose bari bagomba gutera bagatera akantu gatoya hanyuma leta izocitera kurusha kandi kurusha ituma abantu bashagura abantu bashaguye babarekwitira bashyire muri izo nyeshamba yenu nibaza rero kuko leta yagiye irishura agati akazi na muntu kamererwa nabi cyane rwose muri ibyo bihugu yaratumye niyo migwi igendera komera ni ukubwira yuko uyu mugwa Boko Haram ufite ibigwanisho bikomakomeye ushobora guhangana n'ibisirikare bikomakomeye kandi rimwe na rimwe bakanashobora no kubatsinda
ego Fiacre Munezero we ahuri Maiduguru haravugwa cyane Boko Haram tubwira uko hameze ukihashika umuntu ahashitse arabona ko ari ahantu hari vyihebe nk'ivyo ambassador ngo gahejeje kutubwira
bya Boko Haram bigitangura ape nakomeye cyane mu 2012 mugabo ugitangura bara abantu banki ishuri iri ishuri isanzwe bita Ecole Occidentale hanyuma kubera icyo abantu bakwiye kumenya ni uko aho hantu kuko Federic Mugayo yavuze muri Bassin de Lac Chad n'irimo yavuga mu Kirundi yakwiye kujya n'ibihugu bine Nigeria Cameroon Chad na Niger hanyuma n'ahantu ibihugu byaheje kubera ndakwereka nk'aha Maiduguri hari ku birometero 1,500 ku murwa mukuru Lagos mugabo hakabaye hafi ya Chad ku birometero 250 ibyo Nigeria ikeneye ubutunzi bwayo mu manuko ntiburi mu buraruko ibintu bibera hariya ni kure cyane ntibavyitayeho mu bisanzwe umuntu yo yivuko hanyuma Cameroon nayo nabo nyine ni kure cyane rwose yawunze abo bantu rero bakabantu b'abayisilamu leta yarabahevye ibiga nta mashuri nta bitaro abo rero baje hatanguye uyu muntu yitwa Yusuf we rero yabuze abantu kwiga amashuri kuko leta yarabahevye hanyuma barabamurwanya akabuza abana ko abahungu bacamo n'abakobwa akaba ko bwiga ikoro wani gusa hanyuma baramutera baramwica bamwishye itihinduka ishiramo igitera bwo bariyeho rero aho Maiduguri ndi rero ni kumva kugenda ariko kibazo mu gisagara Maiduguri ni ibisanzwe kandi nka twe tuba muri ya burere byo hatu bazi ko ku murango usanga hameze neza mu gisagara hameze neza mugabo hafi yaho nkahonye mu makuru rero kwa kuvugwa nahonye batwaye abo bana mugabo aho mu ingabo biraheza itwa Zabalmari bateye bica abantu 111 umva abantu birimira barabica ni hafi ku birometero 10 za Maiduguri nkuko nyine Frederic ngo gabivuze n'abantu bateye ubwoba urumva abantu by'ibihebe rumenya hari
ahamaga ambassadeur Frederic Badishi babarizwa he hanyi na Boko Haram
urumva twebwe icyo tuzi ni uko hariho ishyamba iri ahantu bita Anambra State aho bari hari ishyamba bahora bajyamwo mugabo kenshi abo bantu nk'uko Fiacre arabivuga n'abantu baba bari mu bantu nyine baba mu bantu barafite kapasite yo kumobiliza abantu kugira bakore igitero kimwe mugabo iryo Shekau ariko aravuga wewe hari ishyamba yinyegejemwo niho bamaze igihe bamutera bagerageza gukora ibitero ariko byarase barafite ukuntu bamobiliza abantu cyane bose biroroshe agacaho kugira ibitero abo bantu bashobora kumubwiza gute ashobora kumubwiza kuko Fiacre yabivuze n'abantu bashaguye cyane rwose n'abantu leta yibagiwe n'abantu nibabye na Nigeria nk'aya mazone bari muri periferi urasanga kenshi atacyayitse bafashe muganaga nabibutse n'ikindi kintu naho batwaye uno munsi abahungu bashika 300 haracyariho n'abo bakobwa banyuruzwa aho bita ba Chibok Girls gushika n'ubunye hariho bamwe batoye n'abandi bataratora none musigura gute yuko igihugu nka Nigeria tuzi nyine gikomeye yavuze Fiacre bigenda gute ngo abo bantu bashobore guhaguruka bagatwara abana bangana gucyoyi bakanyibuza abakobwa imyaka na mirere ntagire n'umuntu umwe ashobora kumenya aho bari cyangwa bagatuje ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko hariho abantu babafasha kandi bari mu nzego
hariho abo ba Chibok b'abakobwa n'ubu harimo abakirondegwa harimo aba bashasha muri Katsina batwawe baza baca batera abanyeshuri kubera iki
bajya abakobwa ba Chibok bajya bavuga bamwe ko baciye abagore babo babatekera babitaho iyo bakomeretse abo bandi nabo b'abahungu baca babahindura abagwanyi kenshi niwe bashaka mugabo hari kindi kintu bihambaye gituma batera abanyishuri twese ababyeyi igihugu nta kintu kibabaza igihugu niyo abana bayurujwe bakatwagwa mucyoni kenshi bivuga ngo berekane yuko bakihari kandi yuko leta igomba guhangana nabo
Fiyaka munezero irumva n'ikibazo gishobora no kubarizwa mu miryango ngira ngo nkumbure abana bagakura bazi ingene bitwara niki aho mugenda gukorera ibiganiro muri ayo maradiyo yanyu ariko arafasha mu kurwanya rino terabwoba imiryango mubona babizi iki kibazo babona ko ari ikintu babwirizwa nimba babonye icyo bikeka bakakivuga
biragoye Diane ibintu byo muri kano karere urumva mumenya yuko abo bantu bangwa cyane uko bivugwa mu maradiyo tubimenye nge n'abantu ijana ku ijana z'abantu n'abayisilamu hanyuma leta urumva zarabahebye mu byo tuhora twumva nko mu gice cya Chad barabahebye ku buryo bakoresha n'amahera muri Nigeria nayira ntibazi ifaranga ryo rimwe risa hari uwo tugeze kwa twe ikintu wifuza cya mbere ni iki nk'ubu unye ati nifuza kuronka karanga muntu ntazi cyane nubwo leta zarabahebye ntimushobora kubyiyumvira nubwo ko 19 kujyana batiga nta bitaro nta na kimwe abo baboko baramwumvaga nkumva ni ubugaragwa hari abo bubakira ibyo bita amapfuyi bakabaha amazi kujya batiga bakigikorowani niyo bemerega n'abayisilamu hanyuma rero bariko barabatwara bahora babaha amahera bagasigana amahera umuryango iyo bararonka amahera baratanga amahera urumva araho hari ababakundirika hari abo bahuje hanyuma rero abatabakunda rero batwara ku ngufu biraguye n'ukuri kumenya
Mbega ambasaderi Frederic murafise ibiharuro byerekana imyaka y'abari muri Boko Haram uko bangana imyaka yabo ibitsina byabo
kenshi n'abana bato bato ntibaba bakuze nico kinababaje ubu nyine hariho intambara perezida wo muri Chad yaragiye haraheze amezi yaragiye kugwana nabo ku butaka bwa Chad hanyuma benshi mu bafashe usanga ari imikangara y'abana bafite nk'imyaka nka 15 n'iyindi hari imyaka yose mugabo kenshi usanga ari abana batoyi ikintu kibabaje nagiye kuvuga ni uko Fiyaka yakivuze yavuze ati hariho bamwe bashyigikira ibyo ariko arakora nk'uburabye nk'abiyahuzi kenshi usanga ari abakobwa bakoresha abana b'abakobwa b'imyaka nka 23 bari batoyi cyane rwose ni ukuvuga ko harakorwa n'iki kintu cyo kuboza mu mutwe kubashyiramo yuko ariko abikorera Imana bacaja mu ijuru mugabo ibyo ni imigwi yose y'iterabwoba ibikora ikigiri ngira ngo niwandikwa ndabeshe mvuze nti umuntu arazi nyine wabangana mugabo ubu baravuga yuko ubunye urabye kuko baramuri aho hantu hose bakorera yuko ubu bashikana ibihumbi bishiko bya baba ibihumbi bitanu n'ibindi
kandi bakaba bakwiye muri ako karere ka Afurika hagati Sahel n'ahandi
egome
hanyuma nka igisata cy'ijuru rya Amerika aho muri Nigeria mu rurimi rwa Hausa kiravuga yuko abakoze kiriya gitero giheruka kwera gatsina baje bagikora bari ku mamoto umuntu akibaza ati abantu bari ku mamoto bagatera bagatwara abana bagira mu majana hari ibintu umuntu adasobanukirwa ni gute weza ku mamoto hama igisirikare ntigishobore guhangana nabo kandi umva bari ku mamoto
icyo kandi bagiye n'icyo kandi namwe ndabaza na mbere bigenda gute ngo ushobora gutwara abantu bashika amajana atatu cyangwa ngo muze n'amamoto ntagire n'uwabona ntagire n'umuntu n'umwe amenya ibibaye ni ukuvuga yuko hariho abantu mu nzego bafasha cyane ugasanga nk'ingabo aho batera ingabo ntizo zikwiye kuko baza ari benshi bajya gukora igitero
Fiyake aho ugeze amaso wewe haba ku mashuri haba akunze kugabwa ibitero umutekano urakwiye ku buryo baje bavuga bati dushobora guhangana nabo kuko arabivuze ambasaderi ati ushobora gusanga n'umutekano udakingiwe ku ifunguza amaso ubona abasirikare bateguriye guhangana n'ivyihebe umwanya n'umwanya
siko twese turazi Nigeria ko ari igihugu gikomeye turetse ko gitunze n'abanigeria niyo bariko baratera n'umupira urabona ingene bihangana n'abasirikare bakomeye cyane rwose urumva rero ito rero umuntu yokumva ndasubiramo barya abantu b'abayisilamu gusa bo muri Chad ho no muri Cameroon n'abantu twa kanuri n'abayisilamu gusa ijana ku ijana hanyuma rero ndumva bari kure cyane n'inyungu za Nigeria
hanyuma none ga ambassadeur Frederic murazi muri diplomasi ico muhanganye naco
muri diplomasi twaje turutangana hariho abavuga bati izintambara ziterabwoba izishobora guhera ukoresheje gusinguvu uzogomba no kwitaho icyatumye abantu bajya gukurikira iyo migwi igwana bagomba kubihagurukira kuko ikintu cyambere dutinya nuko amaleta yacu baba yitwa leta mu izina ariko atana kimwe kimwe na kontrol hari umuntu bigeze gufata baramubaza ati none wowe ko ari gukunda iyo Boko Haram akavuga ati ngo jewe iyo shwanye ngo n'umugabo wanje cyangwa ngo bakandenganya ngo icyo kibazo muri Boko Haram ngo bacaca urubanza ngo ntirumara iminsi ibiri ngo bamaze kuruca ngo bitwaye muri leta bifata imyaka urashumva icyo kintu
baratunganije gushika naho bashaka imanza z'abantu
baraca imanza
atoza makori
hanyuma none ga siyake ku bwawe nawe ukabona ko hokogwa iki uri ku rubuga urabona bera hokogwa iki kugira ngo kino kibazo ntumva gikomeye kuko nimba batunganije ku buryo bashobora no gutunganiriza abanyagihugu ni ikibazo kizava kigorana hokogwa iki kigakorwa nande ahanini
ega batunganiriza abanyagihugu diane baratoza amakori baracimanza barubaka amashuri baratanga amazi ni ikibazo gikomeye harakeneye rero leadership vraiment africain yo bifata mu maboko abanyafrika bagafata ikibazo mu
akabe no ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joie Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Facile Gebehu byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije twemye ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururaniranirwa mu byo mbimwe byose na ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cyacu Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cyacu igihugu cy'u Burundi yabaye ikivito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura imyaka imaze isanirana ikize gusa ibyo byari hanze n'ibiri imbere nanyeka tereko Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikivito cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ni kemerije cyabaronye babo cyane 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 c